Abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa n'igipolisi cya Tanzania mu ikambi ya Nduta n'abaserukira abandi abatwara amazone canke bahoze bayatwara incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Turabye abantu bose bafashwe uretse abasore bakeya, abasigaye bose bagiye barobora incabwenge, incabwenge bagiye bafata batwara. No munsi abasore baba bafashwe hariho abo bakuye mu izone ya 12 babiri n'abakuye mu izone ya 18 babiri. Bakabafata rero na tebeje n'umugore ni ukuvuga harimo shebe zone ya gatatu, hakabamo uwahoze atwara zone ya gatandatu bita Alexi, hakabamo n'uwahoze atwara zone y'inzu bita Bonifasi. Bakabafata na tebeje zone y'umunani, bakabafata n'abandi bahungu babiri bafashe muri viraje ya 11.
Imbere y'uko igipolisi gitangura kubafata ku munsi wa gatatu w'iyendwi, habanje kuba isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo. Icyo bagirizwa ahanini nuko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera Burundi. Ababo bobo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari rementanya.
Babagiza ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirorere. Iyo tere nayo bakavuga ko ari mu zone y'umunani, viraje ya 11. Boba mwageza kuyo ngo yaba mu politike ngo yaba kiroke itarobeli ariko ndetse nta fatiro bifite. Amakamwageza kuyo yaba zigwanisha mugabe mba kwigwanisha amaze kusibura. Bakamwageza hari akagwi kamaze ngisi karakabatuma kazunguruka mu ikamyo, akamwageza kuyo ngo yaba ariwe yatasebukira. Nta kintu kimwe byiza batuhura,
nta n'ikayi babatoye, nta na kompiyuta mikoro yizi menye niko irakogwa. Kubera ko yinije kuba amatora yo gutora agashefu dozone, bakabona ko ayo matora yogera mu bagabo bari mu gasho kugira ngo ntibitoze basubire kwizerwa n'abanyagihugu.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa bagasaba ko atawobeshegwa.
Abantu batiga hari abantu nyine bari barabatanze kuri abapolitisiye, harimo nyine bamwe b'imbonera kure nyinshi rero nyine baragiye baramenyekana barabatangiye igipolisi barabaheruka kugihindura bagana ikindi n'iki bashyize bagihamika ripoti. Ubu rero bariko barabegeranya nyine bamenyeka bose batandukanye mu mazina nyine. Ni ukuvuga hari amadrone yagiye aradondagurwa kuko ariko arigirwamo ibintu by'ibizirika. Ayo madrone abo bashaka idodone n'abo bose bariko barafatwa. Hari n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine, izi mpangu badondaguye. Nk'ubu hariho urupangu bavuze ko mu izo n'umunani harimo abantu bafatiye, hanyuma kiba benshi hariho abo bantu babatwaye ku rugamba nabo nyine barabashoye.
Kuri uyu wa gatanu, batatu muri abo bafashwe batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Iyo kambi y'impunzi irimwo ihana urubibe mbere n'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo, bagasaba ko borekugwa.
Amakenga n'ubwo aje turabifise kuko naho batubwiye ngo babajanye i Kigoma, nta muntu niwe yabakurikiranye ngo babaherekeze avuye ngo ati aba bantu ndabone aho bashikiye. Kandi ishatse kidutira amakenga nuko umwanya wose bamazeho batigeze bemera ko tuvugana nabo. Amakenga turayazize ko bashobora kubarungika mu Burundi, kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe. Batwaye batatu hasigaye 15. Bo i Kigoma hariho ishambure ihari, ishambure d'affaires ihari, aho amafungi y'abantu bagizwe ibyaha bya politike, hakabaho naho bafungira abagize bya gisirikare. Ubwo bani bwinshi cyane kuko dufate nk'imizone y'umunani aho usanzwe nterereye nsanzwe mbaye, hariho umugwi wari hegikiye ujya shefu zone w'umugabo. Abo barafite agashavu bavuga bati twege ntidushobora kumubona kuma yidegenza mu gihe uwacu nabo bamutwaye kumufunga. Abashigikiye shefu zone umugore bumva ko bace bakorana n'igitorezo, bavuga ati natwe ntimuzotunanira tuzobamarira mu gasho kuko wametse umutwaye. Ubu tugashagira ubwoba cyane, bavuga bati yabona twege aba bantu baratugurishije baratumaze kuko incabwenge zari zihari baragiye na natwe ntaho dusigaye.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi yeze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimwo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu cya Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Ico bikoze icyo gihugu cabahaye indaro caremeje ko ataboka izo kwirukana ku nguvu, ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavenio, nkuru ya Arusha ku bw'ijwi rya Amerika.